Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanye gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa kane mu Burundi tubibutse ko dusamiranira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tumusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muri studio Washington DC, studio ya gatanu, muri kumwe na Oriane Tangishaka teramije ibiganiro byo kuri nosa. Ikaze mwese.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success. But I believe that your coming here will ensure that there will be a collective roadmap which will instill confidence internationally as well as regionally to the East African community.
Wano muhuza Benjamin Mkapa yahoze ari perezida wa Tanzania akaba avuga yuko yagerageje gutumira leta y'u Burundi mu biganiro ariko ko batayitabiriye. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini harimo iyerekeye abanyagihugu mu gisagara cha Goma batishimiye icemezo c'ubuyobozi kibankira kujabuka mipaka turayigaruka ko mu kanya. Ikaze mwese. Duhere muri Tanzania ibiganiro bihuza abarundi byuguruye cese n'umuhuza kuri uyu wa kane. Umuhuza Benjamin Mkapa yemeye ko guhuriza hamwe imigwi yose yegwa n'amatati bisa n'ivyamunaniye kandi ko iki ari gihe cyanyuma. Abanyepolitike bariyo bavuga ko bigaragara ko abakuru b'ibihugu vy'akarere k'ibiyaga binini batamufashe mu mugongo bikwiye muri ico gikogwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru.
Indirimbo ihayagiza igihugu c'u Burundi niyo yatanguriye ibirori vyo kugurura icese ibiganiro bihuza abanyepolitike b'abarundi yarusha muri Tanzania. Mu ijambo ryiwe umuhuza Benjamin Mkapa yahuza atwara igihugu ca Tanzania yavuze ko inyifato ya leta y'u Burundi yo kutitaba ibiganiro ibabaje ni ijambo ryumvikanyemwo agashavu.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibi uri buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi ariko vyaranse. Ubutumire nari nabarungikiye basaba kwigiza inyuma gato ndabikora, yamara basubira gusaba ko twigize inyuma kandi. Hari n'ikindi rero leta yasavye ko nobaho urutonde rw'abatumiwe bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora bo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza mu kwezi k'umunani uyu mwaka. Ibyo rero ntavyo nabemereye kandi bambabarire. Niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi gushika kuri iyi saha. Nta kintu na kimwe kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama, yamara nta kundi. Ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo haboneke urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020, amatora meza yizewe kandi yemewe n'akarere hame n'amakungu kuneze y'abarundi bose.
And will be held free, fair and credible come 2020 in the interests of the people of Burundi.
Bamwe mu banyepolitike bitavye ivyo biganiro nka Pancras Chimpagiye wo mu Runanisa na Red rutavuga rumwe na leta amenyesha ko ivyo bigaragaza ko umuhuza ataronse inguvu zikwiye z'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ahari bo bamutumye.
Birumvikana neza kumuhuza ababara, kumuhuza agira gahinda kuko abakuru b'ibihugu bakarere ntacho bamufashije na kimwe, kuko iyo bamufasha Nkurunziza aba yaje. Aha rero Nkurunziza yasuzuguye umuhuza, yasuzuguye abakuru b'ibihugu baka karere, yasuzuguye ONU kuko na nyine yaserukiwe, yasuzuguye New African, no kuvuga ko yasuzuguye isi yose. Hajya rero abarundi barayamaze bati kananira abagabo ntiyimye kandi agasozi karamarere kahiye abagabo babona. kuko ikiza cyo umunsi nuko ingorane abateye kibazo uyu munsi babonetse byagaragaye neza yuko Petero Nkurunziza atanzira iciye mu biganiro akeneye
ikindi umutama mukapa yatangarije abo banyepolitike bitavye nuko ari gice ca nyuma c'ibiganiro akoresheje mukapa atakazi nahawe n'abakuru b'ibihugu bakarere ndagahejeje.
This is an important meeting. It represents the height of the consultative process.
Iyi nama ikomeye ku rwego rwo hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo abone ku muti ku matatu yavuye ku matora yo mu mwaka w'2015. Birakomeye kuko n'ibiganiro vya nyuma ngize imbere yuko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikano mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora. Yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe ica nyuma ariko kizobe kirimo impande zose.
But they said not yet have another final consultative.
Aho sharenditi je umugambwe iprona urwande rutavuga rumwe na leta avuga ko bisa nuko muhuza yatanze imihoho
ubwa mbere bagakora inshuro igira gatanu nta nshuro kubwacira aba kuko nta narimwe hari igaraje impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane bitibi turabyumvikana bindi tuvyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese nahebe iki wunda hebe iki twabwiye tutire nimba mwibaza yuko ari ibiganiro vya nyuma kwa mwebwe byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata.
Abitavye ibiganiro biriko biraba na batavuga rumwe na leta gusa bahunze hamwe n'abandi bavuye mu gihugu barenga 50. Leta umugambo uri ku butegetsi hamwe n'imigambwe bicuditse nta numwe gushika ubu aritaba. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Abanyagihugu mu gisagara cya Goma ntibavuga rumwe ku cemezo cy'ubuyobozi bwabo kibuza abantu kugira ingendo kuva saa tatu z'ijoro. Bamwe bavuga ko bibangamiye imirimo yabo mu gihe abandi basanga bijanye n'ineza n'umutekano w'abanyagihugu. Claude Ganza Munyamagana yaganiriye n'abo banyagihugu.
Iki cyumweru cyatangiranye n'impagarara mu gace kitwa Quartier Buhene kari muri groupe ya Munigi, teritwari ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Bamwe mu batuye muri aka gace bavuga ko babonye inzego zishinzwe umutekano ziherekeje abantu bari baje kubirukana ku ngufu mu mazu basanzwe batuyemo. Abo bantu akaba ari abavuga ko ari ubutaka bwabo. Umva uko aba baturage babisobanura. Twabaye tukibyuka mu gitondo tubona abapolisi barava mu modoka batubwira ngo muve mu mazu musohoremo n'ibintu byanyu. Turimo turibaza impamvu yabyo. Turimo kugaragaza akababaro kacu kuko twabonye ko guverinoma ititaye ku baturage bayo. Abapolisi barashaka kudutera ubwoba ngo tuve mu bibanza byacu ariko ntitwabyemera. Ntiturabona umwanzuro ku bibanza dutuyemo ariko twumva bavuga ko tuzahava. Ibyo ntidushaka kubyumva na gato. Tuzarwana kugeza dusubijwe ibibanza byacu. Aba baturage bigabije imihanda ku munsi wa mbere n'uwa kabiri ndetse habaho guhangana n'igipolisi cyo mu mujyi wa Goma. Polisi yabameshamo ibyuka biryana mu maso kandi narasa amasasu yica ku buryo abaturage bemeza ko abantu bane magingo yaribo bahasize ubuzima. Kugeza ubu ariko ubuyobozi bw'umujyi wa Goma cyangwa ubw'intara kivuye amajyaruguru ntiburemeza cyangwa ngo buvuguruze imibare y'abavuga ko baguye muri uku gushyamirana. Aba baturage bo mu Munigi baravuga ko bashavuzwa no kuba baraguze ibibanza bakubakamo amazu, ubu hakaba hari kuza abantu biyita bene ubutaka ari nabo barimo kubaburanya ndetse bakifashisha inzego z'ibanze n'iz'umutekano mu kubavana mu mazu ku gahato. Turamagana umuntu uvuga ko yatsindiye ubu butaka none akaba arimo kwangaza abaturage. Yazanye n'abapolisi bafite imbunda none barimo kwirukana abaturage mu mazu biguriye mu mafaranga yabo. Turimo turahunga intambara iyo za kibirizi, Lubero, Bwito, Rucuro n'ahandi twaje haduhunze none kandi naha barashaka kutwirukana mu mazu twaguze mu mafaranga yacu. Guverinema yacu nirimo kutujujubya. Irimo irasenyeraho abantu amazu. Ntahantu babereka bakwiye kwimukira. Ni ukubangaza gusa ngo nibashake basubire iyo bahunze baturuka kandi nta mutekano uriyo. Twe dukeneye kumenya niba ari guverinema, ubutabera na bamwe mu baturage kavukire baha bemera ko abantu bangazwa. Kuri uyu wa gatatu nibwo habonetse agahenge nyuma y'uko Minisiteri y'umutekano ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru itanze agahenge abaturage bakaba basubijwe mu mazu yabo yubatse ku butaka baburanywa n'abandi nabo bavuga ko ari ubwabo. Si quartier z'Amajengo na Buhene gusa zivugwamo amakimbirane ashingiye ku butaka, kuko no ku Mugunga mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma havugwa kutumvikana ku butaka abaturage batuyeho. Uruganda rw'itabi Supermatch narwo rukaba ruvuga ko ari ubwarwo, bityo ko abatuye kuri hegitari 8 mu mbago zarwo bahava. Vice Perezida wa Societe Civile ha ku Mugunga bwana Obedi Bahata avuga ko ari ihurizo rikomeye ku baturage bishobora kuzarangira bahirukanwe. Ni ibibazo avuga ko byubuye umutwe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize wa 2017.
Mugunga ilipatwa na shida sana mu population aux environs de 500.
Imiryango ikabakaba 500 ya hano Mugunga twahuye n'ibibazo bikomeye. Mu 2023 nibwo guverinema yadutuje ha nyuma yo guhunga kubera iruka ry'ibirunga. Kuva mu 2023 dutuzwa ha nta muntu n'umwe wigeze aza ngo avuge ko tumuturiye ku butaka. Dutungurwa no kubona Supermatch zango ku buso bwa hegitari 8 tugomba kuhava kuko ari ahabo. Abakozi bane ba Supermatch abaturage bindaga kuba twika. Imana ikinga akaboko ntibicwa kuko twe nka Societe Civile twinginze abaturage barabareka. Abaturage bararakaye ndetse hari n'igihe bindaga gusenya ibiro bya Supermatch.
Population litomboka na ile wakati bwo ku quartier ile biro baripenda kuibomora.
Bya bibi bibaza abaturage bo ku Mugunga babarirwa mu miryango hafi 500 bafitanye n'uruganda rwa Supermatch. Kimwe nabo mu munigi batari bake babura na masambu n'abiyita bakavukire, byose nta byemezo nta kuka biri abifatwaho. Abahatuye bavuga ko bahora biteguye guhangana n'uwaza wese kubavana mu mazu yabo. Nababwira gusa ko ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwaretse abaturage bagasubira mu mazu bari batuyemo kugeza igihe hazatangirwa andi mabwiriza ku rwego rwa ministeri irimo gukurikirana ibi bibazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu mujyi wa Goma, ku bwa Radio y'Amerika.
Banywanyi biju rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-593-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga.
Tugarutse ku biganiro bihuza Abarundi yarusha muri Tanzania. Leta y'u Burundi n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ntibitabiriye ibyo biganiro. Umuhuza mu biganiro Benjamin Mukapa yaragerageje ibishoboka kugira ngo ahuze impande zose ariko ntivyashobotse. Mugenzi wacu Placide Magambo ari hano muri studio atubwira ibindi.
Nibyo koko Liane, ntabwo Benjamin Mukapa avuga ko bitashobotse, ariko nanone ntibyamubujije gutangiza inama ku mugaragaro. Nubwo leta y'u Burundi nyine itabyitabiriye, avuga ko nyine yagerageje ibishoboka kugira ngo ahuze impande zombi zihanganye. Ni muri aya magambo rero yavuze yumva ko ibiganiro ngo ari ibya nyuma ashobora kuba ayoboye hagati by'amahoro mu Burundi aho yavuze ati impamvu zanteye kwiyumvisha ko mu byukuri twasoza ibi biganiro nayitewe n'uburyo nabonaga ukuntu abahagarariye leta iriho mu Burundi bakomeje kuburizamo gahunda z'ibiganiro twari dufite kugira ubwo bateguraga amatora ya kamarampaga hagahindurwa byinshi mu itegeko nshinga ibyo byabangamiye cyane ibi biganiro by'amahoro nyuma yaho ngo yohereje intumwa zabonanye n'abahagarariye amashyaka ya politike mu Burundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi abavuga butumwa na societe civile hashakwa ko hategurwa iyi nama ya nyuma n'ingingo zaza ku rutonde rw'ibyigwa kugira ngo hategurwe amatora yo mu mwaka wa 2020 ariko nabyo ntabwo byagenze neza. Mukapa kandi avuga ko gukomeza kugiza iyo ibiganiro by'amahoro mu Burundi abibona nko guta umwanya aho yagize ati shingiye ku bwumvikane twagiranye n'abatera inkunga ibiganiro n'ubutumire twashyikirije abitabira ibiganiro by'amahoro twateganyije ibiganiro hagati y'itariki ya 19 na 24 z'uku kwezi abahagarariye leta barabyanze badusaba ko twatangiza ibiganiro ku itariki ya 24 z'uku kwezi ibyo nabyo narabyemeye turahindura tubishyira guhera ku itariki ya 24 kugera ku itariki ya 29 n'ubundi nanone leta y'u Burundi irongera irabyanga isaba ko twabyimurira mu kwezi kwa 11 noneho inasaba ko nabanza nkayishyikiriza urutonde rw'abazitabira ibiganiro kandi ko n'iby'amatora yo mu mwaka wa 2020 twareka kubivugaho ahubwo tukaganira ku rupapuro rw'inzira rwa Kayanza n'ibiganiro twagiranye. Ati ibi sinabitinzeho nakomeje gutegura ibiganiro by'amahoro nkuko byari biteganyijwe ariko leta y'u Burundi ntiyigeze imenyesha niba ikitabiriye ibiganiro cyangwa se niba yarabivuyemo. Noneho Benjamin Mukapa yanatanze icyifuzo ku murongo abitabiriye ibiganiro bafata aho yagize ati nasabaga rero abitabiriye ibiganiro ko mwatekereza kuri ibi bikurikira ku rupapuro rw'inzira rwa Kayanza ruteganywa ku biganiro twagiranye muri uyu mwaka 2018 n'urupapuro rw'inzira rwa Antebe narwo rwo muri uyu mwaka ariko ibyo sinzi niba mubyumvikanaho kandi nanone ibyaganiriweho muri izi ngendo zombi nibaza ko ari byo mwaheraho mutegura amatora y'umwaka 2020 ibyavuye muri ibyo biganiro byose kimwe nibyo mugeraho muri iyi nama nibyo nzaheraho ntegura imyanzuro y'ibiganiro nzashyikiriza abakuru b'ibihugu ibisigaye nabo bakazifatira ikindi cyemezo. Nkuko twababwira rero iyi nama ku biganiro by'amahoro mu Burundi izasoza ibiganiro ku itariki ya 29 z'uku kwezi.
Urakoze Placide Magambo. Tukivuga rero ku biganiro bihuza Abarundi, leta y'u Burundi ivuga ko ibizofundikwa mu biganiro vya gatanu bishobora kuba ari navyo vya nyuma biriko bibera yarusha muri Tanzania vyega abavyitabiriye yoko ataco birabako. Mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Diane Ninenahazwe yatumiyemo umukuru w'ishyirahamwe Olucom Gabriel Rufyiri n'umuvugizi yakongera akaba umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye bagarutse kwivyo biganiro. Ntagwamiye atanguye yibutsa igituma batitavye ubutumire bw'umuhuza.
Leta yarabuze umugano atari umuganiro dozo kwa gasore incungu ya independence muri uko kwezi kw'icumi nyene irabura incungu ya demokrasi nyene icubahiro president Melchior Ndadaye. Izo rero zari imvunkuru nkuru zatumye leta y'u Burundi ibona ko bitoba byiza. Icyumviro cya kabiri twashikirije umuhuza twari twamusavye yuko yotomora neza ikirangamisi byo kwigwa leta y'u Burundi igira kitanga n'icyo kwigwa kwari kurabira hamwe ingene hoshigwa mu ngiro kwa rupapuro rw'inzira rushira amatora mu 2020 abanyepolitike n'imigambo bari bumvikanye ko mu Kayanza. Ikigira gatatu naco leta yari yasabye yuko botomora neza urutonde rw'abatumiwe. Nibyo rero umuhuza yahavuye yishura ariko ni nyishu twaronse biciye mu bushikiranganje bw'imigenderanire bw'igihugu cya Tanzania. Yaratwishe ariko ntiyishuye ibibazo bitatu. Yavuze yuko ngo byomugora gusubiza inyuma ico kiringo ngo kubera ngo yaza yaramaze gutanga ngo ubutumire ngo ikindi naco ngo yaza yamaze gufata ibibanza by'amahoteli. Twebwe rero leta y'u Burundi tukavuga tuti abishize ku munzane akabigera akabigereranura kuba yari yaramaze gutumira abazoja muri ibyo biganiro no kuba yari yaramaze gufatisha ibibanza mu mahoteli agacara ibyo leta nayo imusaba byo banza kuva mu nzira ashimye yuko ashobora gutanguza izo biganiro leta y'u Burundi atari hiri nibaza ko inyishu nyamukuru yobazwa umuhuza kuko niwe aringaniza izo biganiro ubundi bwo leta yagaze naho nuba marembo aracuguruye turarindiye yuko izo bitabazo bitatu leta y'u Burundi yashikirije itorigwe inyishu leta nayo gihita ibivuze ko murakoze
nukwego Prosper ntagwamiye muravuze muti ukwezi kwa 10 hari ikigandaro mu gihugu cy'u Burundi ariko umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa yugurira ibiganiro yagirije leta yuko mwamugoye cyane avuga ko isango rya mbere mwaramusabye ko ibyo biganiro byunguruzwa ayo matariki arayubahiriza ayo matariki amaze kuva mu nzira none ico kibazo twovuga ko kitari intambamye zikomeye imbere yuko cira tuja kwizo ntambamye zindi mwavuze
nico gitangura none mutumvikana nye isango ry'urubanza mu rubanza mworukora gute twari gutangura kumvikana ku matariki zo biganiro byo bera ko twumva rero iyo ushije umunsi w'urubanza urumva no rubanza ruragorana ko ruba
hama ku vyo nawe avuga ko mwamusabye ko urutonde rw'abazotumigwa abwirizwa kurubaha na wakabona ko bitari bikenewe muvuga iki kuri ivyo niko vyagenze ugo rutonde mwari mu rukenere iki
ngira ngo byose n'ibyovugiwa ku radio ariko ngira ngo ni byiza nk'igihugu kumenya aho baje kuganira bari
kuko hariho umugwi mumva ko uramutsuje mu byo biganiro bitari gushoboka byari kubangamira cyane
izo ni byo abantu bibaza ariko nko musanzwe mubizi ntushobora kuja mu rubanza kuganira n'abantu utaramenya uri igihugu nibaza ko abantu batangura kuza baratahura ibintu bimwe ntushobora kubenda uri igihugu ugiye kuganira ibintu by'igihugu utaza mu biganira nabo
nabegwa n'amatati y'abarundi muri abo begwa n'amatati y'abarundi harimo imigwi itandukanye umugumwe turamufisemo ni nka Gabriel Rufyiri turaza kumuha umwanya hariho kandi nabandi begwa n'amatati bagirizwa ko barashatse guhirika ubutegetsi muri abo iyo migwi yose ibiri iyo muza kubona ugo rutonde mukabasangamwo vyari koroha ko mubitabira aramutse avuga ati ugo rutonde turaburahaye
kwibarira niko kubesha ko ugo rutonde tutaruronse reka tubangire nzabe tumuga ibitari byo iyo ruduhane twari kugira ico turuvuze ko mugabo ugo rutonde ko tutararumenya ntituzi ko ari kinyegezwa ariko twifuza ko leta ija mu biganiro izabo bigiye kuganira baribo ugo rutonde ntitwaruronse
reka tuje kwa Gabriel Rufyiri murumvise ivyo muvugizi wa leta y'u Burundi akaba n'umunyamabanga wayo asiguye aravuze mvu batashobye kuba arusha mwavyakirie gute hari ico vyishye mu biganiro muri mwo murabona ari kigiye kubandanya leta itadiri tabire bino biganiro nyarije bavuga ko ari biganiro vya nyuma garusiye
twebwe ingene twaba turiko turavuga iminsi yose tuvuga yuko ikintu bita amahoro ubutungane iterambere nta kintu na kimwe kindi gishobora gusubirira kuko murabizi neza ko igihugu cacu kwama kirimo ibi bintu nibaza ko bigoye rero inyifato ya leta ntitwiyumvira yuko ari nziza murabizi neza yuko mu mwaka uheze byagenze uko n'ubu birasubiriye twiyumvira yuko ahubwo nyabuna ko bora bagahindura kuko ikibazo cy'amahoro ni ikibazo gihambaye cyane ibyo bavuze bishika kuri bitatu basaba umuhuza nta muntu numwe yibaza ko yoshobora kubifatira ko ahubwo nyabuna borara ingene bahindura kuko iyo ngingo sinibaza ko ari ngingo iza yoroshe ibintu cyane mu korohereza abarundi n'u Burundi kuguma tuvugwa mu bintu bibi siniyumvira yuko hari umuntu wabyonezera rero
ntagwamiye namwe ku ruhande rwanyu murifuza ko ari nkamwe ivyo biganiro bisubiye kuba umuhuza yavuze ati ahanje ndahejeje sa nkuko nananiwe ari nkamwe kuboneka uyo wundi mwanya muzo kwitabira ivyo biganiro mwifuza ko vyo baryari hama vyukuri murumva ko ari nigikenewe ko bibandanya canke nabwembe mbona ko birangiye yeko mutashwe ko hano.
Bon, majije bibazo byinshi bimwe kumbure bava bingora kwishura ariko ico nokubwira coco nuko amaherezo y'inzira ari mu nzu. Uko bizogenda ko simpera n'imperuka izo biganiro bizotaye Burundi.
Bitaha i Burundi no kuvuga?
Bizotaye Burundi byo biganiro kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ico ni kimwe
umuza
n'abo
munkundire gatonya munkundire gatubwira ngo ntitujaniranwe hari ico tutumvise muvuze yuko amaherezo y'inzira ari mu nzu ivyo biganiro bizotaha i Burundi mushatse kuvuga yuko aho muhagaze ariko byo utahukana mu Burundi canke ndabahinduriye amajambo
muvuze ko impera n'imperuka bizotereza gutaha i Burundi
duga kwijambo
ama ibyo zuko muhoza nawe afata ko ari byanyuma gira tanga raporo reka turindire iyo raporo irazoshikiriza bamutumye tuzogira natwe tugira ico tuvuze kuri iyo raporo kuri iyo raporo turamenye ico zo yashizemo
hama muri uko gutaha mu Burundi bizoba ari ibiganiro bifise isura nyabaki
ibiganiro n'ibiganiro uko abarundi baguma bavugana bizoba bifatiye ku bya barundi bashaka kuvuga ariko mfatiye ku rubanza rw'igihugu rwimirije no rubanza rw'amatora mu 2020 abazotatuzo vuga n'ingene upapuro rw'inzira gumvikanye uko goja mu ngiro
imbere
bizobera Burundi n'ibizobera mu mahanga
Gabriel Rusira ari nkamwe uko umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta y'u Burundi abivuze ati ivyo biganiro turarindiye raporo hama maherezo y'inzira abe mu nzu mu Burundi muzoca muheza mubandanirize namwe mu gihugu c'u Burundi kuba uja kuvugana na leta
ubwa mbere ivyo bintu bitatashikiriza ntibishoboka erega leta numuburanyi mu bandi baburanyi be kubera iki hari umuhuza kubera iki hakare leta mu gihugu kwavuga mu gifaransa serine de parti bavyumve ntibashobora kuvuga ngo baganira na naka nuko umengwe niwe bashinga bo baganira ivyo nibishoboka nibumve ko umengo ivyo bintu ariko baragira bitagigwa nabisubiyemo amahoro asumba ibintu byose nta muntu numwe si leta nibaze n'umunsi yo
kuvuga usongora usongora Rusiri usongora urakoze cyane gose Prosper ntagwamiye murumvise aho Gabriel Rusiri ahagaze ku nsiguro za leta y'u Burundi
n'icyumviro ico ni kigaragaza yuko u Burundi buri muri demokarasi kuko byumviro nk'ibyo urumva ko ndubigishikirizwa mu gihugu kuganduka ku muntu ntibisigura kwibagira umuntu gira igihugu rero kirafise itegeko ryo kwibuka izo ncungu za independence na demokarasi
Prosper ntagwamiye naho mukanya mwambiye ko ikibazo natanguje iyo mudashobora kucishura ariko reka ndagihindukize mbaze nti muriteguriyeho kuzokwicarana nabo batandukanye harimo nabagirizwa kuba barahatse guhirika ubutegetsi mu 2015
twebwe turacarinde ko umuhuza twishura niya twishura tuzomenya ico tubabwira
yego ariko uko azobishura umuntu arashobora kuvuga ati leta yiteguri no munsi kuzohava iganira nabo nabo bafitanye
amarembo ruguru yaratwishura niya twishura tuzomenya ico tuvuga
Ego. Kwishu kia meka Washington disi mkirundi na mkinya Rwanda, Gabriel Rusiri, kigie kukulikira kuri mwebwe monarichae.
Jenny Bazako, ini fato awahuza wazo gira, ingene bazifata nibyo bizotuma inzira, ifata, ibintu bifata inzira. Kuko, sinibaza yuko, bobireka gutyo, babiretse gutyo naho, nibaza yuko bazabananiwe abarundi bazoheza babone ko abo bashinze ibintu byabananiye hanyuma nabo baheze bamenye icyo bazaba gukora cyabo kuko igihugu sinibaza yuko nibyo uno munsi hari bibazo mugabo hamwe twobiriha gutyo we yabyahava bibaza nabi gusumba sinibaza rero yuko bizoguma gutyo ivyo bivyo byose kandi na leta nibaza yuko iza gukubitiza gatima mpembero ikagenda ibi nivyo bariko baravuga ku maradiyo mugabo nibaza ko bitazoguma gutyo aya ivyo nabwira ahubwo nce mboneraho mbere mvuge ikiraje kuvuga ngo gukunda igihugu sinibaza ko hari umuntu akunda igihugu gusumba uwundi ivyo vyo kwibaza sinibaza yuko abariko barakifungura bariko barakinunuza ari bo bace babagikunda cyane gusumba abo ku ntwaro zaheze bavuga gutyo kubera bariko barakikama ubu rero abahari uno munsi bibaza ko ari bagikunda cyane aho nibaza ko bariko barihenda gose twese dukunda igihugu ku rugero rumwe gusa nuko bamwe bariko baragikama abandi nabo bariko barakamwa niko nobivuga niko nobifata n'inka n'umukamyi ni nabo bantu babiri
shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
turi ku mirongo migufi koko mu Burundi tukaba no kuri FM mu Rwanda tubibutse kandi uko mushobora kuronka indi makuru y'ijwi rya Amerika kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com kuri Facebook no kuri Twitter naho nyene niho turi murashobora kuronka makuru y'ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio Yacu aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye.